Turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe ndi muri studio ya gatanu ku ijwi rya Amerika. Mu Burundi abanywanyi w'umugambwe SNL batari ku ruhande rwa Agathon Rwasa yatanguje uwo mugambwe bamuvanye ku burongozi bwawo.
Ni ngombwa rero bitegurire no kuja mu mahiganwa ya politike y'imirice. Ndabasabe rero nibisubire gutakaza umwanya mu mari n'amajambo atagira mvura.
Uyu ni Nestor Girukwishaka, niwe mukuru mushasha w'umugambwe SNL utavuga rumwe na leta y'u Burundi.
Abaje baragira ibyo bagira muri kahise n'ibyo ibyo mwese muzi bakurikiwe na ibijuno munsi bitaniye none nabijya bageze muri 2009 muri 2011 bitaniye.
Uyu nawe n'umushinga amateka Agathon Rwasa bivugwa ko yakombowe mu burongozi bwa SNL. Mu Rwanda umuyaga mwinshi waraye usenyuye amazu wonona n'imirima y'abanyagihugu. Igisirikare cha Sudani chanse gutanga gahengwe k'intambara. Umugambwe ANC umaze igihe ku butegetsi muri Afrika y'Epfo ushobora gutakaza ibibanza byinshi mu nama nshinga amateka y'ico gihugu. Edo ni doyano makuru yose duce ku masonga ni mukanya muri hafi y'amaradiyo yanyu kandi musangwe ikaze nshuti bakunzi bacu. Amakuru yacu tuyahera ku mugabane wa Afrika muri Sudan aho igisirikare cha leta ciyamirije agahengwe ko mu kiringo ci Ramazani ukwezi kweranda kw'abayisilamu kwatanguye uno munsi mu rugamba kirimwo n'abiyonkoye kuri leta. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
General Yasser al-Attar aserukiye igisirikare cy'igihugu yatangaje ku buryo butomoye kwatagahengwe kazoba mu kiringo cy'i Ramazani kiretse hari bibanje gushikwako. Ibyatangajwe na General Yasser al-Attar vyerekana ko ingwano hagati y'inteko za leta n'inteko zayiyongoye ko itariko irahagarara vuba. Abasirikare ba leta basaba ko inteko ziyongoye kuri leta zizwi ku izina rya RSF ziva mu bice abasivile babamwo hamwe n'ivyo bahuriramwo biri mu masezerano yashitswe ko mu biganiro vyabereye mu gisagara cha Jeddah muri Arabia Saudite mu kwezi kwa gatanu mu mwaka urangiye w'ibihumbi 2023. Ivyatangajwe na General Yasser al-Attar vyerekana ko igisirikare cya leta kizokora ibishoboka byose kugira amasezerano yapfunditswe n'amategeko vyubahirizwe. Yamara inzira y'amahoro iracarimwe ibibazo bikomeye. Inyishu y'inteko ziyonkoye kuri leta ku vyatangajwe n'igisirikare cya leta ntitomoye gushika ubu. Utwigoro twabaye imbere yaho two gufasha gushika ku masezerano yo guhagarika ingwano muri Sudani ntacu twashitseko.
Fidel urakoze. Muri Afrika y'Epfo amatohoza yerekana ko umugambwe uri ku butegetsi ANC uzotakaza ibibanza bitari bike mu nama nshinga amateka mu matora mu kwezi kwa gatanu bikaramuka bigenza uko rero buzawubaye ubwa mbere kuva Nelson Mandela yatanguje umugambwe ashikanye awushikanye ku butegetsi haraheze imyaka 30. Fidel turacari kumwe.
Abanyafrika y'Epfo bazokwitaba amatora agenewe gutora inama nshinga amateka nshasha ku itariki 29 y'ukwezi kwa gatanu. Iyo nama nshinga amateka nshasha izoca itora umukuru w'igihugu azokwirikira. Ibyatojwe mu kwezi kwa kabiri n'ikigo Brenthurst Foundation gikorera mu gisagara cya Johannesburg vyerekanye ko abashigikiye umugambwe ANC muri Afrika y'Epfo ari ibice 39% bari ibice 41% mu kwezi kw'icumi mu mwaka urangiye w'ibihumbi 2023 mu gihe bari ibice 44% mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka w'ibihumbi 2022. Hamwe umugambwe ANC woronka ibice biri munsi ya 50% mu matora yo mu kwezi kwa gatanu, uwo mugambwe wotegerezwa kugira urunani n'iyindi migambwe mito mito kugira ubandanye kuyobora Afrika y'Epfo. Ishusho y'umugambwe ANC yaratosekaye mu myaka 10 irangiye bivuye ku butunzi bucumbagira urugero rutera rwiyongera rw'ubushomeri hamwe n'amarorerwa ya ruswa yabaye ndanse y'abategetsi bakomeye muri leta. Prezida wo muri iki gihe muri Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yaragerageje gusubiza umutamana umugambwe ANC hamwe no kunagura ubutunzi bw'igihugu kuva asubiriye Jacob Zuma mu mwaka w'2018. Yamara ntivyamworoheye. Umuyaga nkuba wama wacitse mu gihugu. Ivyo vyerekana kugenda umugambwe ANC utaronsa neza abanyagihugu ibintu ngenderwa ko bakeneye. Mu kwezi guheze President Ramaphosa yaratangaje ko umugambwe ANC uzokora uko ushoboye kose kugira utorere inyishi ibibazo igihugu kirimwo niyo watsinda bikomeye mu matora ategekanijwe mu kwezi kwa gatanu.
Turacari ku mugabane wa Afrika, leta ya Ethiopia n'abaserukira leta yo mu ntara ya Tigray uno munsi kuwa mbere bagiranye ibiganiro bigamije gutorera inyishu ibibazo bigisigaye kuvyerekeye gushira mu ngiro amasezerano yo guhagarika ingwano. Ayo masezerano yatewe ku mukono mu kwezi kw'icumi na rimwe ko mu 2022. Fidel Niyongabo n'ubu ni watubandaniriza ino nkuru.
Amasezerano yatewe ko igikumu mu gisagara cha Pretoria muri Afrika y'Epfo yarafashije kurangiza intambara yihaye inkumbi yamaze imyaka ibiri mu ntara ya Tigray. Hisunzwe ayo masezerano, umuhari Tigray People's Liberation Front TPLF mu mvunyapfunyo waremeye gushira ibigwanisho hasi, gusubiza abagwanyi babo mu buzima busanzwe, hamwe no gushikiriza igisirikare cya leta ibigwanisho bikomakomeye. Leta ya Ethiopia nayo yaremeye kongereza imfashanyo zigenewe abanyagihugu bo mu ntara ya Tigray gukura inteko zo mu mahanga mu gihugu, hamwe no gutanga amafaranga agenewe gusubira gusanura ivyononekaye mu bice vyasinzikajwe n'ingwano. Yamara abayobozi b'umugwi TPLF bagirije leta ya Ethiopia ko itubahiriza amasezerano yapfunditswe kandi ko yanse gushira mu bikorwa ingingo nkuru nkuru ziri mu masezerano yahagarikiwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Olusegun Obasanjo yahoze ari perezida wa Nigeria na Uhuru Kenyatta yahoze ayoboye igihugu cya Kenya bariko barahuza impande zose mu biganiro hagati ya leta ya Ethiopia n'umuhari TPLF.
Ijugi Amerika turabandanya n'amakuru y'igihe no ku isi ku yindi migabane ha muri Amerika. President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ahavashikiriza ijambo abakuru ba leta atandukanye ya Amerika n'abandi bategetsi b'inzego zo hasi baharugwa majana n'amajana ni mu ikoraniro rihava ribera aha Washington DC. Fidel Niyongabo.
Mu ijambo ryo mu gikorwa cyo kwiyamamaza yashikirije ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye mu gisagara cya Atlanta muri leta ya Georgia, Perezida Biden yaragabishije ku vyerekeye inkurikizi zikomeye hamwe Donald Trump yahoze ari perezida yotsindira ikindi kiringo mu matora rusangi azoba mu kwezi kw'icumi na rimwe k'uyu mwaka. Perezida Joe Biden agira ati:
"My lifetime has taught me to embrace the future of freedom and democracy. And Trump and I have a very different value set of it in obvious already.
Ubumenyi nagiye nunguka mu mirimo yose nagize bwanyigishije gushyira imbere ahazaza harangwa n'ubwigenge na demokarasi. Jyewe na Trump turangwa n'imico itandukanye. Niba mutarabibona, imico yanjye ifatiye ku migenzo iranga Amerika, ibindi bice by'isi bitureberaho nk'urugero rw'indangagaciro z'ubuntu, ukuri n'uburinganire kuri bose. Nyamara twese tuzi ko Donald Trump abona Amerika mu buryo butandukanye. Abona Amerika irangwa n'ishyari no kwihimura, jyewe sibyo bindanga. Kandi sibyo bibaranga namwe banyamerika."
Donald Trump nawe nyene yaratunganije ikoraniro ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye muri leta ya Georgia hafi y'igisagara citwa Rome. Yagirije Perezida Joe Biden kuvyerekeye urupfu rwa Laken Riley, umunyeshure w'imyaka 22 yiga ivyerekeye ubuvuzi yishwe mu kwezi guheze mu gisagara cya Athens muri leta ya Georgia. Umwimukira yinjiye muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko yarahagaritswe inyuma y'uko yagirijwe ko ari we yamugandaguye. Donald Trump yagize ati:
"Laken Riley would be alive today. Laken Riley yari kuba akiri muzima muri iki gihe iyo Joe Biden atari kuba yarafunguye imipaka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika akareka inkunzi z'ikibi ibihumbi n'ibihumbi kwinjira mu gihugu."
Into our country. Leta Georgia yaragize uruhara rukomeye mu ihiganwa hagati ya Biden na Trump mu mwaka w'2020. Biden yatsinze muri iyo leta n'amajwi arenga gato y'ibihumbi 11 n'amajana 7. Imigambwe yombi uko ari ibiri y'abademokrate n'abarepublika iriko iritegurira irindi higanwa aho bategetsi basa n'abanganya amajwi aherutse gutohozwa.
Harakoze mugenzi wacu Fidel Niyongabo kuri amakuru y'igihe nino ku isi yaduteguriye akabahejeje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Imiyaga y'igihuhusi yarayisenyuye amazu arenga 15 mu gihugu cy'u Rwanda. Imbere ko duca tugaruka kuri iyo nkuru n'indi tuyabafitiye ku by'umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, tubanze gato tunyarukire mu Rumonge aho uno munsi abanyamurumonge mu ntara ya Rumonge co kimwe n'abayisilamu bose bo ku isi batanguye ukwezi kw'amapfungo bita Ramazan. Mu Burundi rero abanyagihugu muri iyo ntara ya Rumonge imwe muzibarizwamo abayisilamu benshi mu gihugu bavuga ko batazokoroherwa kuko ibiciro by'ibiribwa vyaduze nkuru ijwi rya Amerika ateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi mwisomegwa na Thierry Ndayishimiye ikigali mu Rwanda.
Oya ntibizokoroha ko kubera turabona ibiciro by'ibidanda byaduze cyane ku giciro kiri hejuru cyane gose.
Ndabona ku isukari ugiye mu mafungo nkaza ko tuza gukenera isukari ku bwinshi.
Tukaba dusabe bene wacu b'indongozi nubwo bubara abakirisu badufashe kuri gikorwa kuko ni ukwezi kumwe gusa tarenga niho twosaba ako karusho k'isukari gwiriye.
Abo ni bamwe mu bayisilamu bo mu rumonge bigana ibibazo bafite muri kuno kwezi kw'amafungo batanguye kuri wa 11 Ntwarane. Bafite ikibazo cy'ibiciro by'ibifungurwa bibafasha muri kuno kwezi kweranda. Mu isoko nkuru ya Rumonge kuri wa 11 kwezi kwa gatatu igiciro cy'ibiharage cyari hagati y'2500 n'2308 bivuye ku bwoko bwabyo. Umuceri ugurwa hagati y'2300 n'2400. Umutigire w'ibijumbu cyangwa imyumbati wavuye ku 2000 uja ku 5000. Ikiro cy'ibiraya cyahora ku 2500 kigeze ku 2000. Ifu y'ingano ikugwa icapati, imikate n'ibitumbura yavuye ku 3600 ija ku 3800. Kubera ukwezi kw'amafungo byitezwe ku biciro by'ibifungurwa bizobandanya kuduga kuko biba bikenewe cyane n'abayisilamu basanzwe bagwiriye mu gisagara ca Rumonge kigira kabiri mu bwinshi bwabo inyuma y'umugwa mukuru wa Muyinga. Mu gihe c'amafungo abayisilamu bakunze gufungura cyane cyane umuceri, ibihingurwa mu ifu y'ingano n'ivyamwa, kandi abifise bagasumira canke bagasangira n'abafise uburyo buke. Bimuyoboke w'idini rya Isilamu twamusenze ku musigiti mukuru wa Rumonge niwe yadusiguriye igituma ibifungurwa bizimbye.
Uburundi zibaze gaze kuko uburundi zikirenga uravye nk'akarorero bona nk'ubu ibitaro byarabonetse mugabo ntibabyorosha b'imiduga nabo baca baguma urumva bagumye bafata mu bihe ibitaro bitariho ntibafunguza usanga iyo mizigo nk'iyibonetse kugira ngo ishinge hano ngaho Rumonge umenga biragora.
Iruhande y'ibyo mu Rumonge muri kino kiringo nabyeze ahubwo benshi bariko barasozera itera ry'ibiharage basanga kandi kuronka amafunguro bitaboroheye.
Babona tugiye mu mafungo isukari ntituzi aho tuzoyikura. Ibiharage byaraduze, umuceri waraduze, emwe ni ingorane kusa kweri. Tusaba batuzanire basi n'agasukari. Kazi n'ibiharage bizimbye ariko turabibona. Isukari ndayo tubona, bizimbye basi tuyibone.
Uyu mukenyezi ati hari kizogorana kubera ubukene bw'isukari.
Ida kuzogorana kujya kubera ubukene bwinshi. Kuironka mbona umenga n'ubw'Imana bwonye n'Imana nibyo dufasha kugira tuyifunge tuyishobore.
Icyo bita idaku ni imfungurwa bafata iyo izuba rirenze, ziba zigizwe ahanini n'ivyamwa ubuyi canke icayi bikenera isukari ibikozwe mu ifu y'ingano n'utundi dufungurwa tworoshe. Uyu mugabo we iby'isukari asa n'uwavyibagiye mu rugo iwe.
Isukari cyoco navuga nti nakayobera abahinga kubera yuko agenda amaze nk'imyaka 2 n'abana babakuyemo banywa amazi kabisa. Yego, kuko n'abandi basigaye bakora ubu bakoresheje amaji bomba yuko naho nyene n'ingorane kubera yuko bica bituma haba ingorane kuko bijya biji nabyo nyene bitera ingwara. Rero cyo bivanga na wa musuru abantu banywa urumva n'ingorane zindi zingaruka mbi ku magara y'abantu.
Isukari aho mu Rumonge itangwa n'abajejwe intwaro ugasanga mu muryango barose nk'ibiro 2 bizomara ukwezi. Baratonda iyo yabonetse, bamwe bakaronka abandi bakabura. Abo bayisilamu basaba abajejwe intwaro kwa gasukari bahora bahabwa ku mutumba canke muri karitiye kokongerezwa. Basaba kandi abakirisu babana ko bubahebera ku gasukari kugira ngo amafungo yabo agende neza.
Mugabo isukari iza kutugora cyane kubera isukari ribona neka bufuma badufasha basi n'abayisilamu batanze isukari bakaduha ibintuze ibiro 2 cyangwa 3 uko babibona kugira bidufashe n'iminsi mike.
Urongo uyu muryango w'abayisilamu mu Rumonge mwarimo nije imbere Ramadani ntiyibagira kwibutsa abayisilamu ko gusangira hagati y'abifise n'abafite amikoro make bitegerezwa kubaranga.
Urongo w'abayisilamu iyo mubwirwa ngo tuma tukora iminsi yose ubu bafise umurengera arafasha abatayishoboye kugira ngo nabo nyene bashobore kugira amafunguro bafise ibyo bafungura n'iyo sukari bayironke nabo nyene. Rero nk'uko twakikoreye imyaka yose n'uno mwaka niko tutobigenza.
Aba bayoboke b'idini rya Isilamu mu Rumonge bati nubwo ibifungurwa bizimbye ibwirizwa ryo gusangira tuzoryubahiriza.
bizokunda none ubwire uzocura kagusangira numubanyi ngo kugera ibifungo babizinje ubironse muzosangira uko bingana mu bisangira uko nyene
we birakunda kuko ni bintu nyene ni bintu biva ku mana birakunda vema bire bikeya tubisangire byinshi nuko nyene tubisangire mugabo kenshi ibintu byo kujya da problem kweri birimo muri bukeya tutaga tusangira turi benshi dangorane
kukibazo cy'isukari abayisilamu basaba ko bohabwa ikwiye uburongoye komine ya Rumonge Auguste Minani abemerera ko niyo isukari yaboneka bazofashanya n'uburongozi bw'abayisilamu mu Rumonge kugira ngo bige neza ukugene agasukari kokongerezwa kandi kagashikira abayisilamu baba bagakeneye cyane cyane mu gihe cy'amafungo.
Tiarive Ndayishimiye, urakoze kudusomera iyo nkuru. Mu gihugu cy'u Rwanda naho mu karere ka Rubavu imiyaga y'igihuhusi yarayisenyuye amazu arenga kuri 15. Uwo muyaga wononye n'imirima y'abanyagihugu nk'uko umenyesha amakuru Gloria Tuyishime yabibonye ari ku rubuga.
Ijwi rya Amerika rigere mu murenge wa Mudende mu kagari ka Bihungwe, twasanze zimwe mu nzu zasenyutse bikomeye, izindi zagiye zivaho ibisenge, imwe mu myaka y'abaturage yangiritse ndetse n'amashyamba. Twasanze kandi bamwe mu baturage bagerageza kurokora tumwe mu twasigaye mu matongo yabo, nubwo byasaga naho ari ntatwo, ndetse kubera umuyaga bashakishaga ngo barebe ko babona bimwe mu byatwawe nawo. Ukuri nako bamwe mu baturanyi b'aba baturage bageragezaga guha ababo bahuye n'ibiza umuganda basanasana inzu zangijwe. Ijwi rya Amerika ku ikubitiraganiye na Nzabakurikiza Theogene, umubyeyi w'abana barindwi utuye mu mudugudu wa Mwirima muri aka kagari ka Bihungwe. Umuyaga waraye usenye inzu ye, utembere muri iyi nzu ubona ko nta na kimwe yasigaranye kuko byose byatwawe n'umuyaga. Yatubwiye uko byagenze.
Nari nagiye gusenga arambwira ngo izu zanje ziragurutse, hari hari izuba nta kibazo cy'induza kiriho, ibiza bingeze mvuye ku rusengero ngeze hano nsanga byabaye guca niko nabisanze, n'umuyaga gusa nta mvura yakitse. Bandumyeho ngo inzu yanjye zirasenyutse, ari umuyaga. Abana n'abaturanyi banje bari gutabaza ngo iwanje haragiye.
Kugeza ubu Nzabakiza ntafiteho kurambika umusaya, uretse kuba muri iri joro ryakeye abaturanyi babatijeho kuryama.
Kuko ndababaye mfite abana barindwi, nabuze ahandi nabacumbikisha. Bamwe bari kuja mu baturanyi, ubundi ahandi tugafunga hano tukaba mu kibanza. Ni ukubashyira mu baturanyi ngo aho baraye bakararaho, abandi bakagira tukaba turi hano mu rugo turi kwirogosha amahema. Nta baturanyi.
Hategekimana Innocent afite abana, atuye muri aka gace. We byabaye umwihariko kuko umuyaga ntiwasize n'itafari rimwe rigeretse. Umugore we n'umwana bari mu rugo ubwo uyu muyaga wabibasiraga bibaviramo gukomereka.
Nkwihomamye n'ikibazo hagati ya miliyoni 3. Nagize kuyikingana yasigaye kuyitaha gusa. Niho twageze ubwo twabyakiriye, twangirutse ni kukigeza kamwe umwanda uhoza. Ko n'umugore wanjye yahungabanye, n'umwe nagenzete. Ibyo bazanye mazanye, ngo ibyo asigaye ni uko.
Uyu muturage yongera kuvuga yuko ashenguwe n'igihombo yahuye nacyo, kuko nta bundi bushobozi afite bwo kongera kubaka.
Arasaba inkunga, none ko ari guterateranya se umuntu akabona igihombo agashyiraho, hari ikintu cy'umuntu agakoraga ino ko ari gushakisha. Nibyo nakoraga. Umva, mwaka byaramye. Cyereza kagama hari aturenganuye, nje nta bundi bushobozi mfite imbere n'inyuma. Naha ndindi ubu n'abaturanyi barikundana n'utwo kujya ngo pa ni ukundenganura.
Umucuruzi w'ibirimo umuceri, ifu n'amakara muri aka gace Uwizeyimana Brigitte nawe yatubwiye ko ntacyo yasigaranye yewe n'amafaranga yari abitse mu iduka rye umuyaga wayatwaye. Yatubwiye ko agereranyije yaba yahombye ibibonye n'agaciro k'amafaranga 150,000 y'u Rwanda.
Ubwo rero mu rugo ni mu Rutsiro nari ngondesheje, uko mara kongera kubona yo gukondesha birangoye. Turasaba Leta ko yadukondesheza bakaduha n'udufaranga tukongera tugakora. Abana tutongeye dusubwe turajya dufata agakwa tujye gusabiriza, si ikibazo. Dufite ubwigenge bw'ubuzima kuntu twako nta byo kurya dufite, turacumbitse.
Benshi muri aba baturage batunzwe no guca inshuro bakabona ibibatunga. Basobanuriye Ijwi rya Amerika ko kongera kubona ubushobozi bwo kubona uburaro ari ikibazo. Bose basaba Leta ikintu kimwe,
basaba ubufasha, udufashe wende duhaye mabati.
Ijwi rya Amerika yavuganye n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu na Murindwa Prosper, twamubajije icyo ku ikubitiro bagiye gufasha aba baturage, nuko yadusubije.
Ariko natwe tugahita dukorana na minisiteri ishinzwe imicungire y'ibiza n'ibikorwa by'ubutabazi n'inema. Tukayishyikiriza raporo, haba hari nayo igira stoke ya reserve. Izo nizo procedure turimo ubungubu kugira ngo minema idutabare. harimo amabati n'ibindi yashobora kubona muri stoke yayo, ibindi tukazakomeza kugenda tubikemura gahoro gahoro.
Uyu muyobozi yongeye kuvuga yuko bitewe n'umuyaga mwinshi ugaragara mu duce twegereye ishyamba ry'Ibirunga, aka karere gafite gahunda yo gusanura amazu afite ibisenge bishaje kuko rero yibasirwa cyane. Yanagiriye inama abaturage cyane cyane batuye muri aka gace kuzirika ibisenge muri ibi bihe by'imvura ivanze n'umuyaga.
Buri muturage wese akwiye guhora yiteguye ko ibiza bishobora kumugeraho, hanyuma akareba ibiri mu bushobozi bwe akabikemura. Kuzirika ibisenge by'inzu abatarabikoze cyangwa abatarabikoze neza babikore bihuse, n'inzu yaba imaze igihe kinini cyane kongera kuzirika igisenge ni inshingano.
Uretse amazu y'abaturage yangiritse, amashyamba agiye akikije aka gace ndetse n'imirima y'abaturage nabyo byangiritse. Mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize mu ntara y'Uburengerazuba habaye ibiza byahitanye ubuzima bw'abaturage barenga ijana. Gloria Tshishime, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanye n'amakuru tubafitiye imwe mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mu Burundi, umurwi utari ku ruhande rw'umushingamateka Gatongwasa wamuvanye ku buyobozi bwawo. Gwasa yasubirijwe Nestor Girukwishaka yatoyejo kwa Mungu biciye mu ikoraniro kaminuza ryabereye ku murwa mukuru w'intara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Ibindi kuri no nkuru na Elo Julika Neza ari Nairobi muri Kenya.
Abantu bashinga amateka bashikiye mugenzi wabo Gatongwasa ku burongozi bwa Senere bari kubasorwa n'igipolisi bari kubagerageza kwinjira habereye ikoraniro kaminuza ryo kuri uyu wa Mungu. Nesta kugira kwishaka asanzwe ari umukozi mukuru w'ubushikanganji bw'amasoko ntanga nguvu yarahije nabi abaciye umugani ko atawusomera induru zivuga. Yatorewe manda y'imyaka itanu kurongora umugambwe wari umaze umwaka urenga uri mu ndyane. Yavuze ko agiye kwihatira harimo kwitegurira amatora yimirije.
Ni ngombwa rero twitegurire no kujya mu mahiganwa ya politike yimirije. Ndabasabe rero nibisubire gutakaza umwanya mu mari n'amajambo atagira mvura aducanishamo, ahubwo dufatane monda plus twese kuyu mugambwe wacu CNL ukomoka kuri nyakwigendera umuhisi twabuze tutanse engineer Gauturemi mukabamo zimeza ko yaharaniye demokarasi ngeza buntu aharanira kunywanisha Abarundi yiyamiriza gacinyizo aho gaturuka hose n'ubuzima bwiwe mbere aremera rutaha. Ndabatumire rero mwese kugendera iryo ragi yadusigiye
Agatongwasa iryo koraniro ryabaye adahari. Mu kiganiro cyihariye hari rujya Amerika ari Nairobi muri Kenya yemeje ko atatumiwe, avuga ko ryahonyanze amategeko kuko abayitumye ko batari bayifitiye ububasha. Rwasa yemeza ko atabwo batewe no kubona hatowe indongozi nshasha z'umugambwe yashinze.
Abaje baragira ibyo bagira muri kahise ntizi ibyo mwese muhuze bakurikiwe nande ibijuno munsi bitaniye none nabijya bagize muri 2009 muri 2011 bitaniye n'icyo bakagishanya ko ari kwica, icyo batakangishanya ko ari gufunga ubutazopfa ninde. Ntabapfunze abandi ngo nabo bapfunze, uwapfunga uyu munsi we ejo we ntiyopfunga. Nibaza ko nibigwanisho bitafise agaciro, nibashira ibirenge hasi biyumvire ineza y'Uburundi aho kwiyumvira ineza y'akagwika Abarundi.
Abatorewe kurongora Senere ariko nabo nyene hari impungenge bafise zirimo abantu bafungirwa ubusa, Abarundi bakiri mu buhungiro n'ibindi.
Mu gihugu cyacu hari abantu bafunzwe benshi bazira ibya politiki. Turabasabye nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi mudufungurire izo mfungwa zose za politiki, muhereye ku nyangamugayo nyinshi zifungiwe kuba ziyoboka umugambi Senere. Ategurwe neza ukundi mpunzi zohungurwa atagahato. Abantu bose bahabwa amabanga hakoreshejwe ubushobozi. Murengere nyenicubahiro akahitiye kampinga yanje canke kwa mwana wa mama.
Mu bisanzwe bikorwa byose vya Senere vyari vyahagaritswe kuva mu kwa gatandatu 2023. Umushikiranganji w'intwara yo hagati Martin Teretse yasiguye ko yashatse kwirinda imishamirano yo kwaduka hagati y'impande zibiri zitumvikana. Mu mpera z'ukwa 12 Perezida Ndayishimiye yavugiye mu kiganiro mu ntara ya Cankuzo mu buseruko ko nawe yari kubigenza uko iyaba mu kibanza ca Niteretse.
Cyo cya Senere amaraporo jewe ndaronka y'imigambwe yose ingene bimeze niwo mugambwe nsigaye mbona urimwo amacakubiri hagati yabo
umugabo nawo umugabo muri iyo urugo rwawe ururetse rukaba mwinjyane rucarugayika ugacyavuga urumva ngo nuwe nyuma y'urugo yaje kunyononera mbere rega naje yaranyandikiye cyenda kugira cyenda birabye amategeko yose umushikiranganze byo yakubwiye byose wokora embona naje we yombo umushikiranganze nibyo ari kukubwiye
rwaza muvunira kagore
namanyanga nubuswaganyi nubuhemu butagira n'izina mbere uri kurakora ibintu nk'ibyo uri umutware nawe uri kurahemukira abagushize none eje abarundi nibagire ingendo bose yuguhunyanga amabwirizwa n'amategeko ubwo burundi buzoba ubwande ko umukuru w'igihugu yavuga ngo wari yamirije ingoma ku deta ngo ibiki n'ibiki kubyabaye hariya za Nigeria n'ahandi yirabiye hijya ati genda mugire ibe ibyo mugira hariya muri Senegal ejo kumbe nibaza ari byinshi ubu nawe bo mute mbagaza ko numva umenga ntibanezerewe cyane nuko ibintu byifashe mu gihugu yoheza akaririra nde cyane abantu boheza bakavuga ngo iki
runani rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu bihugu bya Afrika na rwasabereye munywanyi rugabisha ko rushobora kwitwarira leta y'u Burundi hamwe itomurenganura Martha Karua yari yitoreje mu kibanza cy'icegera cya president muri Kenya mu matora ya 2022 yavuze ku izina ryabo nawe yahaye ikiganiro cyihariye rya Amerika turinginga abategetsi mu Burundi kureka kwivanga mu itunganywa rya CNR bubahiriza agateka kazina muntu wa demokarasi umugambo utavuga rumwe n'ubutegetsi ufite ingufu n'inkenerwa muri demokarasi ifatiye ku migambwe myinshi kandi bituma abanyagihugu bakarere n'isi yose babyungukiramo kwa 2026 ukwezi guheze rwasa yari yandikiye umushikanganji w'intwara yo hagati amusaba gukoresha ikoraniro ryo gutorera inyishu y'ibibazo biri mu mugambwe inyishu yahawe ijwi rya Amerika ryabonye yaramuhebuje mubwira ko CNR itemerewe gukorana bwingo n'ubu uwo mugambwe ukomoka kuri FNL yahoze ari umuhari w'inyeshamba z'abahutu umwihariko usangiye na CNDD-FDD uri ku butegetsi wamuvuga ko amatora yo 2022 wayibwe imbonanya naho sentare yubahiriza ibwizwa nshingiro ya uhebuje kukirego watanze eroje ulika aneza juu ya Amerika
Eroje ulika aneza urakoze mukanya rero turaza guhana gahindukira ariko imbere yaho mbanze ndabasaba ikigongwe kuko hari inkuru nari nabemereye mu by'umutekano wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ntashoboye kubashikiriza kwera umwanya muto iyo nkuru rero muri make yavuga ku ngwano ibandanya mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo abarwanyi b'umurwi wa M23 babandanya kwigarurira uduce dutandukanye twa territoire ya Rucuru iri mu ntara ya Kivu ya Ruguru societe civile yo muri iyo ntara ya Kivu ya Ruguru isaba rero president w'igihugu cha Congo Felix Tshisekedi guhindura abayobozi b'igisirikare cha Congo FRDC ino nkuru ya Jimmy Shukrani bakomera turaza kwigaruka ko makuru yacu ari imbere ngende ndabibukije muri make ku gisirikare cha leta ya Sudan cyamirije agahengwe ko kukiringo ciramazane mu rugamba kirimwo nabiyonkuye muri leta hanyuma muri Afrika y'Epfo naho amatohoza yerekana ko umugambwe uri ku butegetsi ANC uzotakaza ibibanza bitari bikemo n'amashinga amateka amatora yo mu kwezi kwa gatanu bikaramuka bigenza uko buzaba bubaye ubwa mbere kuva Nelson Mandela ashikanye umugambwe ku butegetsi haraheze imyaka 30 muri Ethiopia naho leta y'ico gihugu n'abaserukira leta yo mu ntara ya Tigray no musi kwa mbere bagiranye ibiganiro bigamije gutorera inyishu ibibazo bigisigaye kuvyerekeye gushira mu ngira amasezerano yo guhagarika ingwano yatewe ko umukono mu kwezi kw'11 ko mu mwaka w'2022 mu karere mwabyumvise yuko mu Burundi co kimwe n'ahandi mu Rwanda hose ku isi hose hatanguye ukwezi kw'amafungo bita Ramazani kuba Islam bose aho bari abayisilamu rero muri komura twumva ku ijuru rya Amerika ekipe yose tuyipfurize kuzogira ukwezi kwiza kw'amafungo aho muherereye hose nino ngaha duce dusozerera amakuru twari tubafitiye kuri uno mugoroba kuri micro muri studio ya gatanu ku ijuru rya Amerika muri kumwe na Diane ninahaje muhinga bw'ivyuma ba Dio ingenieur bari kumwe na Nadia Taha bakoze ku izina ry'abagenzi bacu tubikibanuye tuyipfuriza ijoro ryiza tuze twongere ijoro mu bindi biganiro mukurindira muze murakubitiza amaso ku mbuga ngurukana bumenyi zacu Facebook ni VOA radio yacu.
It's an MP record. Dr. Mash Production. Holy 7, your smile.
Unasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yeah.